imumvanira radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri no wa mbere muzindukanye na Jewe Diane ni nahazwe mpagarariye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya imbere yo kuja mu karere katubanze tubageze ha makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi mwaramutse bujene
waramutse Diane namwe bo turi kumwe ndabaramukije amakuru turahera inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika isosiyete Moderna nabo ifatanije nabo batangiye kugeza inkingo za COVID-19 mu bice bitandukanye by'igihugu n'urukingo rwa kabiri rwemejwe gukoreshwa muri iki gihugu amapaki y'inkingo mu gitondo cy'ejo ku cyumweru nibwo yatangiye kugezwa mu bigo by'ubuzima mu mpande zose z'igihugu kiza ku isonga mu bifite abantu benshi banduye virusi ya corona Amerika ifite miliyoni 17 n'ibihumbi 600 banduye iyo virusi kandi yahitanye abarenga 316,000 nk'uko imibare ya kaminuza Johns Hopkins ibigaragaza urukingo rwa Moderna rwemejwe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti kugira ngo rukoreshwe mu bihe bikomeye mu ntangiriro z'uko kwezi ikigo cyari cyemeje urukingo rwakozwe n'isosiyete Pfizer General Gustave Perna ushinzwe ibikorwa byo kugeza inkingo mu bice bitandukanye bya Amerika kwa gatandatu yiseguye kuri ba guverineri ba leta zirenga 12 zizabona umubare muto w'inkingo za Pfizer BioNTech kuzo bari biteze hagati y'urukingo rwa Pfizer n'urwa Moderna Perna yavuze ko guverinoma yiteze kugeza muri za leta inkingo miliyoni 20 bitarenze icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere gutaha turakomereza muri Afghanistan aho bombe yatezwe mu modoka i Kabul yari yibasiye umudepite yishe abantu byibura 9 nk'uko abayobozi babivuga depite Khan Mohammed Wardak yararusimbutse ariko ari mu bantu 20 bakomeretse barimo abagore n'abana nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Afghanistan Masud Andarabi yabivuze ntawavuze ko ariwe n'inyuma icyo gisasu urugomo muri Afghanistan rwariyongereye by'umwihariko iturizwa rya za bombe muri ibi byumweru bishize ni mu gihe guverinoma ya Afghanistan n'abatalibani bari mu biganiro byo kurangiza intambara imaze imyaka hafi 20 yose mu gihugu ku mugabane wa Afurika duhere muri Ethiopia abantu batatu bishwe na bombe yaturikiye mu murwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa ejo ku cyumweru ibyo byabereye ahitwa Lidetta ibiro ntaramakuru bya Ethiopia byongeye huko igisasu cyahitanye abantu batatu batagira aho baba gikomeretsa n'abandi batanu icyo gisasu giturutse mu gihe cy'ibyumweru 6 hari ubucyamirane mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu hagati y'ingabo za guverinoma y'igihugu cyose n'abasirikare b'inyeshyamba ariko nta cyagaragaye ko hari aho bihuriye n'ubwo bucyamirane Addis Ababa haturitse bombe nyinshi nto kuva guverinoma ya ministre w'intebe Abiy Ahmed atangije igitero ku itariki ya 4 kwezi kwa 11 cyo kwihimura ku nyeshyamba z'ishyaka Tigray People's Liberation Front TPLF byayoboraga Tigray Guverinoma ya Ethiopia yafashe umurwa mukuru wa Tigray Mekele mu mpera z'ukwezi gushize. Kuva icyo gihe abayobozi ba TPLF bashobora kuba bihishe mu misozi izengurutse iyo ntara kandi bavuze ko bazihimura. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters hashize icyumweru kirenga batarabasha kubageraho ngo bagire icyo batangaza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Centrafrica baraye basabye ko itora rusange riteganijwe ku itariki ya 27 ukwezi kwa 12 ryigizwe inyuma kubera urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro hanze y'umurwa mukuru Bangui. Ni mu gihe guverinoma yo ikomeje gushimangira ko amatora agomba kuba. Kwa gatandatu abategetsi barigaga François Bozizé wahoze ari perezida umugambi wa coup d'état nyuma yuko kandidatire ye isubijwe inyuma mu gihe ingabo z'amahoro za ONU zirukana imitwe yitwaje intwaro yigabije imihanda n'imijyi iri hafi ya Bangui. Urugaga rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwa Code 2020 na Bozizé arimo rwavuze ko urwo rugomo rugamije kubuza abakandida perezida n'abadepite kwiyamamaza kandi rwangije ibikoresho by'itora abantu barakangarana mu bice by'intara zo hagati mu gihugu mu itangazo ry'urwo rugaga rwavugaga ko rumaze kubona ko bidashoboka gukomeza ibikorwa byo kwiyamamaza muri ibi bihe by'umutekano muke kandi rwasabye gusubika itora kuzageza umutekano ugarutse mu gihugu amakuru turasoreza muri Mozambique programu ya ONU yita ku biribwa pamu iraburira ko abantu 100,000 mu karere ka Gabo Delgado kazahajwe n'ubushyamirane mu majyaruguru ya Mozambique bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa urugomo n'umutekano muke byiyongereye mu ntara eshatu zo mu majyaruguru ya Mozambique arizo Cabo Delgado, Niassa na Nampula birimo kuburizamo ibikorwa by'ubuhinzi bikanatuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka. PAMU ivuga ko ibi bizatuma haba ikibazo gikomeye cy'inzara n'imirire mibi. Ivuga ko abantu barenga 900,000 mu karere bagezeho bakeneye gufashwa byihutirwa mu bijyanye n'ibiribwa. Bitewe n'iki kibazo cyihutirwa, PAMU ivuga ko iteganya kongera ibikorwa by'ubutabazi mu ntara z'amajyaruguru ya Mozambique igamije gushyira abantu 750,000 ibiribwa bakeneye.
Ejo ni Mukankusi, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza yose abatwumva. Ndayibutse ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Kuri micro muracari kumwe na Jewe Diane nini na hazwe. Ingingo nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Ubu naho abatandukanye bakomeje kugira icyo bavuga ku rupfu rwa Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara Uburundi, hakaba yitabye Imana ku munsi wa kane.
Yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka twotora Buyoya.
Inyuma y'gusenga kuri iyo babye barahekuwe turabavyeyi.
Nuko abantu batazi kugendereza neza Buyoya ari muntu arazikomeye gose. Kuko Buyoya ari mu bantu batumye mu Burundi ntambara ihagarara.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga bimwe mu byo bazokwibukira kuri Perezida yatwaye igihugu cyabo imyaka irenga cumi, akaba azoshingurwa muri Mali ku isango ritaramenyekana. Mu Rwanda naho nyene turaza kujayo tubabwira yavugwa mu gisata cya sport. Mugume hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo aya makuru n'ayandi tubafitiye ntabacike. Wahoze atwara Uburundi Major Pierre Buyoya herutse kwitaba Imana azoshingurwa mu gihugu cya Mali, aho yaramaze imyaka 8 akorera. Yamara bamwe mu banyepolitike bakoranye nawe babona ko leta y'Uburundi yari kwiye gusaba ko yohambanwa iteka mu gihugu ciwe yatwaye imyaka irenga 10. Gusa abategetsi b'Uburundi gushika ino saha ntaco barashima gushikiriza ku rupfu rw'uyo mu Perezida. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya ijwi rya Amerika ryabonye niryo ritomora neza aho uwo muhisi azohambwa. Iryo tangazo rigira riti: "Ndoguriye twa Mugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba Perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu cya Mali, aho yaramaze imyaka itari mikaba. Amatariki azomenyeshwa hanyuma." Umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuyihanganisha Ndugaye twa Mugina. Icyo gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramo mu mwaka w'2012 agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Naho biruko bamwe mu bo byakoranye ntibavyakiriye neza. Kuri bo igihugu cy'u Burundi yakoreye imyaka irenga 10 ari umukuru w'igihugu nico cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma. Frederick bamvuga inyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'igimekime 1998 gushika mu mwaka w'2001.
Nakambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi sibantare cyambara ntama ntibaje aribo bazanye igihugu cy'u Burundi kubaho. Basanze igihugu cy'u Burundi kiriho kandi icyo gihugu cyaratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa. Rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma, uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyo yapfuye bagahora na kambaro kibara. Kubera ko n'umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza natuma taba yarabaye umukuru w'igihugu, urashobora kuba nkakazoza k'umuntu mubwo rushobora kuba nkahise kiwe. Yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika 13 ari nacyo gituma yapfuye. Babwirizwa gufata ko ari umukuru w'igihugu yapfuye. Urumva igihugu cyabuze ni cyabuze Buyoya Petero cyabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Babwirizwa kugira icyo babivuze ko ngombwa.
Abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ubu ntacu barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Iradio ijwi rya Amerika rigitangaza ubwa mbere ubwo rupfu. Niho Wirinyamitwe, umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko atawukwemera neza ko Perezida Buyoya yitabye Imana. Inyuma y'amasaha make Nyamitwe yavuye yandika ati: "Nivyo ico bikoze mu bategetsi b'u Burundi, nta numwe arahoza umuryango n'igihugu vyabuze nyakwigendera Buyoya." Honorable Frederic bamvuga inyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe Sende FDD washikanwe ku butegetsi na Perezida Buyoya kuko ari we yemeye ibiganiro biwuhuza na leta yiwe. Gusa leta y'u Burundi yari yashimagije Perezida Buyoya mu mwaka w'2014 aho Perezida Petero Nkurunziza yari kwasaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira Buyoya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. ikiyategenya kwigendera nkuru nziza ryagira riti Perezida Buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na Afrika yose niwe yatanguje ubumwe bw'abarundi imigambwe myinshi n'ibiganiro vy'Arusha budakeye na kabiri leta yasubiriye nkuru nziza yagirije Buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 no kuba yaragize uruhara mu igicwa cy'uwahoze atwara Burundi Melchiorre Ndadaye gutyo atangura kurabwa nabi. Ubu igihugu ca Mali nico cemeye ko arico kizomukura mu gihugu c'u Bufaransa aho yaguye congere kimuhambishe. Umukuru w'igihugu ca Mali yavuze mu itangazo giwe kw'ico gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro no mutekano. Ico gihugu ni naco cari camuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Pierre Claver inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ivyurupfu rwa Perezida Pierre Buyoya tubandanirize mikambi ya Rusi Sendahiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi bahungiye muri iyo kambi kuri mikuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo baravuga icyo bazokwibukira kuri Major Pierre Buyoya.
Nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda hari ikintu cyiza n'ikintu kibi nibukira kuri Major Pierre Buyoya yatwaye Burundi. Icambere na mbere ndamwibukira ko nuko mu mwaka w'1993 igihe yari ko ariyamamariza bahiganwa na Ndadaye Melchiorre habu ya mutsinda yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka ugatora Buyoya. Buyoya yahavuye atsindwa kandi inyuma y'ijambo yari yaravuze inyuma yo gusunga kuri iyo babyeyi barahekuwe twarahekuwe turabura ababyeyi turabura abashiki bacu turabura bene wacu turabura abajyango batandukanye. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri nibukira kuri Major Pierre ni kintu cyiza. Imbere yiwe hari abaperezida hariho ishuri rimwe ryitwa lise ryungururizo uvuye mu mashuri yisumbuye mato mato, ariko Pierre Buyoya yashyizeho ishuri bita Collège Communale. Niwe yizanye ishuri Collège Communale ishituma umuntu atanasoma nota menshi yo kujya kuba muri lise ishuri rifise uburaro yashobora kwiga agataha iwabo mugabo akaba ari kariga nk'umuntu ari kariga wanashaka azashobora kuzuya muri lise amaze kurangiza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Icyo kintu cyarafashije abahutu abatutsi abatwa benshi kwiga amashuri. Icyo kintu ndakimwumva kandi ndakimushima ko yagifashije. Nasaba rero ko Major Buyoya yashobora guhambwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuki uwo yakoreye icyiza azabona ko Major Buyoya yamukoreye icyiza. Uwakoreye ikibazo mwati imba niyirya niwe yatumye mpekugwa ujya niwe yatumye mucika ngaha bisho bisubira ko Major Buyoya hari n'umuntu azova mu bihugu byo hanze aje kuraba imba ya Major Buyoya bibanye n'ibyo bakoranye byabugize byababibi bitume n'igihugu cyacu kizobananya kwinjiza amafaranga agaciro mugo kuvuga ko yohambwa ibamako ahantu atakwezi guheze arasubwa n'igihugu bwaho. Ni kintu n'ukuri mbona ko ari akagaruka ku gihugu ari umuvumo ku gihugu.
Bo mu bisanzwe uru rupfu nta muntu yogwakira neza na nubwo biri uko perezida yari perezida yatwaye Burundi mu gihe twaye Burundi rero ntihabuze abantu yagiriye neza ntihabuze n'abatashimiye kuko ntabwo umuntu yashimiye byose ariko uvuga perezida biba vrema waratubabaje muri make. Yego turi impunzi ariko turafite uburenganzira turi abantu nk'abandi turi abarundi kuko umwanya n'umwanya dushobora no guhunguka twashaka dusabe ko yaba byashoboka yohambwa mu Burundi mu gihugu cyiwe cy'amavukiro. Ni naho hari umuryango wiwe ni naho yavukiye ni naho yabaye perezida agahabwa agateka nk'aba perezida nk'abandi kuko ni perezida hama ibisigaye kuko twarumvise ko n'u Burundi bwari bwasohoye n'umutahe wo kumufata ariko icyo ni cyo tuma ataza guhambwa mu gihugu cy'amavuko cy'amavukiro kugira ngo habe ishibutso cyo kuvuga ati yamva ni y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwaye Burundi kuko nawe nyine ni intwari naho biri uko ni intwari kuko n'amakungu aramwemera
kuri igihugu Petro Major Buyoya muri make mba ndacyari muto mugabo kahise turapagi tukamenya. Ni kuvuga ko tumaze kumva ingene ya yitabye Imana kumva ingene yavuye mu gihugu akagenda iduki kamurondera kandi tukakumva ngo yarapfuye aha ejo byumvise kwarage mu gahundwe ariko no byabimeze uko tukumaga filimu no muri mali nkuko nyene biri tubonamye ngo yogaruka boyibuzana ikizira cyo akahabaga hambira mu gihugu kamya ati president Buyoya uyu n'uyu ingine imba yiwe bikaba bya president Buyoya n'ukuri ntabyo nomeye kiretse ko yatembagaje ubutegetsi bwa president Bagaza oui president Bagaza namo katembagaje ubutegetsi bwiwe arashikanda agaba kandi ku butegetsi mu nyuma hakaba n'ibindi tumumva ko byuko ashobora kuba yari yagize gandagurwa yagize uruhara rukomeye cyane migandagurwa ya Amerika yo ndadaye urumva ibyo bintu tabyene baturabyumva
je tugwa Pierre Buyoya nakwakiriye nabi ubisanzwe sinashaka ko apfa niba hari ibyaha yagirizwa kumucira urubanza birasanzwe hama bigahera ariko ikintu buri wakinda muziko ubisanzwe nuko abantu batazi kugendereza neza Buyoya ari mu ntwari zikomeye gose kuko Buyoya ari mu bantu batumye mu Burundi ntambara ihagarara yaremeye ibiganiro biraba ikiya gihe cyo mu 2005 wese murabizi ko yari yatwaye akiya gihe niwe yatumye ibiganiro bigenda mu ntuze mu haba igese serofe ibiganiro bya Tanzania biraba birakunda niwe yatanze igihugu kandi ata muntu amufashe mu isosi atanze kumukubita kudeta yego icyo kintu cyo nyine turaki muziko ni ukuvuga ko bivuze ngo ari muntu warabyiritswa guhambwa mu gihugu nk'intwari mu Burundi ari mu ntwari zakoze ibintu bikomeye mu Burundi
mbo Buyoya yatwaye neza igihugu cy'u Burundi Buyoya yakoze ibintu byinshi nkuko ubuye aheshe bakoresha amata yava mu nka ziwe ibyo nabyo ni byiza kuko amata arafasha abantu benshi ndetse n'abana bakiri bato hari abana bamwe yigishije nzi
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abakunzi imikino na sport uyu nawe ni wa mwanya wanyu duhere mu Burundi aho ekipe ya Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega yarayitahukanye kibanza ca mbere mu nkino z'igice ca mbere mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu uyo mu rwihuka busumvya inota rimwe Rudende Aigle Noir iwukurikira mu higanwa ryo gusiganwa n'imodokari naho ryabereye mu ntara ya Ngozi Awardine Raritim niyo yafashe ibanza vya mbere Desire Hatungimana abitubwire.
Ihiganwa ry'umupira maguru mu Burundi kuri no w'Imana ntiryasozera indwi igiri ya 15 aho mu gwa Interstar watsinze Olympic Star mu yingi bitsindo bibiri ku busa mu zindi nkino zabaye Musongati yanganije na Royal FC busa ku bundi Message Ngozi itsindirwa muhira n'umugwa Bujumbura City bitsindo bitatu kuri bibiri Flambeau du Centre itsinda Burundi Sport Dynamic bitsindo bibiri ku busa Kayanza United nayo yatsinze mu zingi bitsindo kimwe ku busa Rukinzo itsinda Atletico Olympique bitsindo bitatu kuri kimwe mu gihe Vitaro na Aigle Noir zavanye zinganya ubusa ku bundi inyuma y'inkino 15 no umugwi wa Flambeau du Centre ukaburangije inkino z'igice ca mbere cy'iganwa Fazale uri mu kibanza ca mbere isiganwa ry'imodokari naryo ryatangwe ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Ngozi ishango muri zone ya Mivo no mu vyegwa muri zone Ngozi mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kuri no w'Imana niho ryasozerwa mu bagendesha imodokari zabigenewe ikibanza ca mbere cafashwe na Imitias Awandin ari kumwe na Rukundo Alain mu gihe mu kindi gisata badakoresha imodokari zigezweho ikibanza ca mbere catahukanywe na Awandine Raju afatikanye na BJJ Onesim Awandine Lari Team ikabariyo yavyifashemwe neza gusumba abandi bose bariko barahiganwa. Urongo ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imodoka mu Burundi akabashimishwa cyane no kuntu abanyengozi babashigikira igihe cyose bahiganiwe muri ako karere.
Yaduhimbaye cyane rwose kona isinzi y'abantu dukorana niyo nka kuza kuraba ibirori biryoheye abantu bose, kandi chaque fois le peuple ingangozi yamidufasha iradushikira cyane urangire bazari benshi cyane kandi biraduhimbara natwe biraduhimbuze gutuma tugaruka kandi muri ntara ya Ngozi ku bakunzi bahari babandanye badufata ubwongo nk'uko nyine bagize uno munsi. Abakonkurant bo muri Ngozi bariho, mesaje yariho mwahoboreka n'abandi byo babyiza batubakira tubafasha nk'uko n'abandi twabafashije kwinjira muri iri higanwa rya siporo tumubiri.
Mwamenya ko mu modoka ya 12 zatangwa iryo higanwa hashoboye kurangiza zitandatu. Mu rukino nago rwa beach soccer ruhuza imigwi 11 yo mu gisagara cya Bujumbura inyuma yo gusoza igice cya mbere cy'ihiganwa, muri kino gihe bariko baritegurira inkino mpuzamahanga zitekanijwe mu gihugu cya Tanzania mu ntango z'umwaka uza. Muhozi Masudi icegera cy'urongoye urukino rw'umupira w'amaguru bakinira ku Musenye amenyesha ko bizera ko bazokora byiza gusumba ihiganwa rya mbere bitabiriye bagatahana ikibanza cya gatatu.
Imyiteguro n'ukuri imeze neza. Umugwi nserukira igihugu intamba mu rugamba beach soccer tumaze igihe kitari gito nk'indwi zirenga zibiri zitatu baratanguye imyiteguro neza, kandi tubaze yuko bizogenda neza turabyize cyane neza. Kubera umwaka uheze twaragiye guhura n'ibindi bihugu i Dar es Salaam nyine muri iyo kompetisiyo bita Copa Dar es Salaam, Uburundi twabyifashemo neza twaratahukanye imbere n'ikibanza cya gatatu turaronka amamedaye turanka n'agashimo yuko twakinye umupira mwiza dukurikije amategeko.
Muri basketball naho mu kurindira igice cya kabiri cy'ihiganwa ko gitangura imigwi ikwira kintu inkino za kivandimwe mu kwitegura. Kuruno w'Imana umugwi wa Lesipo watsinze urunani ku manota 71 kuri 65 inyuma y'umwanya w'inyongera, kuko mu mwanya watekanijwe n'amategeko iyo migwi yaranganya amanota 59 ku yandi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Desire Hatungimana akoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Sekafa cy'amakipe y'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 17, amakipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma yarayamenyekanye, ayo ni Uganda na Tanzania. Muri iyi mikino irimo kubera hano mu Rwanda kuri Stade Muganda i Rubavu ejo ku cyumweru muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe y'igihugu ya Uganda yatsinze Djibouti igitego kimwe ku busa, hanyuma Tanzania ikuramo Ethiopia yitsinze kuri penalty 4-3 nyuma y'uko amakipe yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Umukino wa nyuma muri Sekafa y'abana uteganyijwe ejo kwa kabiri hagati ya Uganda na Tanzania. Aya makipe yombi kandi ko yarageze kuri final byatumye abona uburenganzira bwo kuzitabira imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 17 izabera muri Maroke umwaka utaha. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo ndi kwa gatatu ikipe ya AS Kigali hano mu Rwanda izahura na KCCA yo muri Uganda umukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Uyu mukino uzabera ku stadi ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9. Umukino wo kwishyura hagati ya KCCA na AS Kigali uzabera i Kampala nyuma y'icyumweru kimwe. Mu majonjora y'ibanze, ikipe ya AS Kigali yari yasezereye Orapa United yo muri Botswana. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, mu buryo butunguranye shampiyona y'igihugu y'uyu mwaka yagombaga kuba mu mpera z'icyumweru gishize yakuweho. Mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda bwasohoye itangazo rivuga ko shampiyona y'uyu mwaka itakibaye mu rwego rwo kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona. Amakipe 17 yari yabukereye, ariko ku munota wa nyuma amenyeshwa ko shampiyona isubitswe. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwasi bukomeza buvuga ko mu rwego rwo kwitegura isiganwa Tour du Rwanda rizaba mu mezi abiri ari imbere, hazategurwa imikino ya Rwanda Cycling Cup mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare baribaza niba abakinnyi b'u Rwanda bazashobora kurusyaho muri Tour du Rwanda iteganyijwe mu minsi 60 gusa iri imbere, mu gihe batabonye amahirwe yo kwitabira amarushanwa yo kwitegura. Gusa umwe mu bakinnyi bahagaze neza muri iki gihe, Moise Mugisha, akaba aherutse no kwegukana isiganwa Grand Prix Chantal Biya muri Kameruni, asanga uko byagenda kose abasore b'abanyarwanda bazaserukana ishema.
Twariteye turaganira ibyo tugiye gutegura Tour du Rwanda. Yego biragoye kuko nanone kubitegura nonaha ntiwabitegura udafite ibikoresho nanone, ariko mu bushobozi bukeya uko tuzajya dushobozwa nta kizatubuza kuyitegura. Icyo nakizeza abanyarwanda, tugiye gutangira kuyitegura hasi hejuru, twitoze birenze birenze uko twitozaga ndabizeza yuko bisha kuzagira kiragihe bisha kuzaduhagaze neza ndabizeza yuko azabona isiganwa itandukanye nandi yose yahise
mu mikino ngorora mubiri ejo mu kwa gatandatu habaye amatora yo gushyiraho ba vice president batatu mu ishyiramwe ry'imikino mu rwego rwo kuzuza imyanya y'abagize inzego nkuko biteganywa mu mategeko mashya Omer Ndekezi niwe watorewe kuba vice president ushinzwe amarushanwa n'iterambere ushinzwe gutwererana na gahunda zinyuranye yabaye tetande juru naho ibirebana n'ubuyobozi n'imari bihabwa Ange Dorian ntubabare yari Claude Munyandinda I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo n'amakuru yateguwe yongera ashikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe yakoze Facile Gebeho twafatikanije mu kwegeranya ano majwi yose mwumvise ku izina ry'abagenzi bacu bose rero tubikibanuye tubifuriza kubandanya muraningwa mu byo murimo byose mugire umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha Radio Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mese 16 hagati y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandura urugomo rukorerwa abagore wizihizwa tariki 25 z'ukwezi kwa 11 n'umunsi w'uburenganzira bwa muntu uhimbazwa tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 yagenewe gukangurira abantu mu mpande zose z'isi ibyerekeye urugomo rushingiye ku gitsina no kubahuriza hamwe aho bari hose ku isi kubirebana no guharanira impinduka igamije kurwanya urugomo. Urugomo rukorerwa abagore rwambuka imipaka rukanarenga n'imico. Umugore umwe muri batatu ahura n'urugomo rushingiye ku gitsina mu buzima bwe. Ikibabaje nuko uwo mubare wazamutse mu bihe by'icyorezo cya COVID-19 nkuko uri mu mwanya wungirije mu buyobozi bw'ikigo cya Amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga USAID John Barsa abivuga. Akomeza avuga ko abafatanyabikorwa ba USAID babonye ko urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa rwiyongereye mu bihe byaguma mu rugo byahinduye imibereho yabo nuko batabasha kugira ku biribwa n'ibindi byangombwa birushaho gukomera. USAID hashize igihe kirekire yemera kamaro ko guhangana n'uburyo butandukanye urwo rugomo rukorwamo rugira ingaruka mu bushobozi bw'abagore bwo kwiteza imbere n'intambwe ikomeye batera mu buzima bwabo. Barsa yagize ati ku buyobozi bwa Trump USAID yongereye ubufatanye bwacu n'imiryango itabogamiye kuri leta, amatsinda y'abagore, amasosiyete yigenga hamwe n'inzego za leta mu gushyira mu bikorwa gahunda zihamye no kongera ubukangurambaga no gukumira ingaruka z'urugomo rukorerwa abagore. Urugero, binyuze muri programu za Amerika zifasha abagore izijyanye n'amahoro n'umutekano, harakorwa ku buryo abagore n'abakobwa barindwa urugomo, gukoreshwa ibidakwiye no guhohoterwa. Ibi binyura mu bikorwa byagenewe iterambere n'inkunga yagenewe kwita ku kiremwamuntu. Kuva mu 2017 USAID yafashije abagore bagera mu 70,000 mu bikorwa byo kubaka inkingi z'amahoro mu buvuzi bw'ibihe bikomeye, kubahumuriza no kubashyigikira kugira ngo batekane mu bikorwa bijyanye n'ubutabera n'inkunga mu rwego rw'ubukungu kuri miliyoni 63 z'abarokotse urugomo rushingiye ku gitsina. Cyakora inzira iracyari ndende kubera ko urugomo rushingiye ku gitsina akenshi rufatwa nk'ibintu bisanzwe muri sosiyete zimwe na zimwe. Ni ibintu bigaragaza ugutsindwa kw'imiryango na za guverinoma bitemera kandi ngo bihe agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku bagore n'abakobwa. Niyo mpamvu hasabwe igikorwa cy'iminsi 16 cyo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina, igikorwa gifite akamaro kanini cyane cyo kurandura urwo rugomo. Baracana urumuri rugaragaza iki kibazo n'ingamba za politiki hamwe n'ibikorwa bituma iki kibazo kibaho. Twese dufite uruhare mu gusezerera urugomo rukorerwa abagore, kurwanya ingaruka mbi rugira ku bantu ku giti cyabo, ku miryango naho ituye. Dufite kandi inshingano mu guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyose nk'uko Barsa mu buyobozi bwa USAID abivuga. Agira kandi ati muri iyo minsi 16 ndetse na buri munsi USAID yifatanije mu kubumbatira uburenganzira budakuka bw'umugore n'umukobwa bwo guhabwa agaciro ke, kubahwa no gufatwa mu buryo bukurikije amategeko mu mpande zose z'isi.
Iyo ryari jambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.